Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Turi ku munsi wa gatatu igenekerezo rya gatandatu ntwarante umwaka wa 2024 nshuti namwe bakunzi ba radio Inzamba agateka kawe turabamukije tubaha mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho mudukurikira muherereye ni rya sango ry'amakuru mu Kirundi kuri radio Inzamba agateka kawe nayo akaza kuba agizwe n'inzigingo nkuru nkuru Umuhari map Burundi buhire uvuga ko bibabaje kubona abasirikare b'u Burundi baja gukoreshwa nk'abacangero muri Kongo yaranira demokrasi n'intwaro rusangi bakaba ngo baja kwifadikanya n'umuhari FDR wakoze honyabwoko mu gihugu kibanyi c'u Rwanda ivyo bivugwa na Liberand bashira kandi umuvugizi w'umuhari map Burundi aho avuga ko iyo ngwano u Burundi ataco bwungukira muri yo Abagizwa kuba baragize uruhara mu gitero cyo mwaka 2017 mu ikambi ya gisirikare yo kumukoni hariya munara muyinga basaba ko bomenyeshwa ingingo yafashwe na Sentare na inyuzwa mu gisata cyayo cya gasambura manda kuko bamaze amezi arengane bayirindiriye kubwo umushingwa manza Janvier Bigirimana wagateka kabo basirikare bapfunzwe kariko karahonyangwa kuko ngo atarubanza rushobora kurenza amezi abiri rutarasomwa makuru ajanye n'ubutungane Sentare nkuru y'igihugu ikukira intara ya Kayanza kuri wa kabiri yaciriye umutama w'imyaka 70 muri komine Rango mu nyororo wo gupfunga ubuzima bwiwe bwose wo mutama yagirwa n'icaha cyo kuba yarashurashuje abana babigeme bane bari hagati y'imyaka 7-8 Aya nayandi ni mukanya ndasubiye kubarikaze.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho? Umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa mwebwe mwese mwahise mu radio Inzamba agateka kawe. Igihano cyo gufungwa ubuzima bwe bwose nico Sentare nkuru igihugu ya Kayanza yaciriye kuri wa kabiri umutama w'imyaka 70 wo ku musozi Gitibu ni muri komine Rango hakaba hari nyuma yaho yagirijwe n'icaha cyo kuba mu mpera z'ukwezi kwa kabiri guheze yarashurashuje abana bane babigeme b'imyaka iri hagati y'indwi n'umunani ni inkuru twateguriwe na Alexandrine Keza
mu gihe umushikiriza manza wa Repubulika yashengeza imbere ya Sentare umutama ku izina rya Yakobo Zabimana w'imyaka 70 yamwagirije kuba hagati y'amagenekezo ya 2026 na 2028 z'ukwezi kwa kabiri yarashurashuje abana bane abo nabo bakaba bari abirirwa baramuhungurira ibigori akaba amafaranga 250 ku munsi ukubashurashuza ngo yajana umwe mu nzu amushurashuriza imbere y'iziko mushikiriza manza aca amusabira kufungwa ubuzima bwiwe bwose no gutanga indishi y'akababaro izohabwa imiryango y'abo bana bane yisigura imbere y'intahe uwo mutama yaremeye kuba yarakoze ico caha ariko avuga ko yashurashuje abana babiri gusa rubanza rumaze kuva mu mwiherero Sentare yabenyesheje ko uwo mutama yagiriwe n'icaha cyo gushurashuza abana bane icaye imuhanisha igifungo cy'ubuzima bwe bwose kandi akazota ko akariha n'indishi y'akababaro izohabwa imiryango y'abo bana bane bashurashujwe
Arakoze Alexandrine Keza tukiri mu gisata cy'ubutungane tuve mu Kayanza tuje mu ntara muyinga basaba kumenyeshwa ingingo yafashwe na Sentare inyuma y'amezi ane arenga barindiriye kumenyeshwa ingingo yafashwe na Sentare na inyuzwa mu gisata cyayo cya gasambura manza abo nabo nabagirizwa kuba baragize uruhara mu gitero cyabaye mu mwaka 2017 hari hariya mu ikambi yo kumukoni mu ntara muyinga bakaba bari barunguruje urubanza rwaciwe na Sentare isubiramwo ya Ngozi muri uwo mwaka wa 2018 basaba yuko urwo rubanza baciriwe gusamburwa Bonfils Niyongere.
Abanyororo bose hamwe ni 18 bakafungwe mu mahero ya Bujumbura mu ibohero gikuru rya Mpimba Ibubanza Igitega Muramvya Bujumbura Muyinga Ngozi hamwe na Rumonge amakuru ava mu begere yabunganiye imbere y'amategeko akavuga ko bunguruje rubanza baciriwe na Sentare Isuramwe Ngozi itariki 13 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka w'2018 inyuma y'imyaka 5 barindiriye urubanza rwarashaje muri Sentare ntahinyuzwa mu gisata cyayo cyagasambura manza kwigenzekezo rya gatatu mu nyonyo mu mwaka weze w'2023 ico gihe ababunganira imbere y'intahe bavuga ko urubanza rwaciwe na Sentare Isuramwe Ngozi rwisunze imburano n'amatohoza yakozwe babanje kuboreza igufa ababuranyi aho bamwe mu baburanyi batashobora kuburana bahagaze canke bicaye bakaburana bajyamye muri Sentare Nkuru y'Igihugu ya Muyinga bavuga ko ibyagenje byose Sentare yakoreye ko ari byo bemejwe n'amahiri ari naco gituma basaba isambugwa y'ugo rubanza igisata ca gasambura manza ca Sentare ntahinyuzwa cabwiye ababuranyi ko isabwa ry'uko rubanza rusambugwa rishizwe mu mwiherero ko bazomenyesha ingingo ya Sentare mu minsi itarenga 60 abunganira abo banyororo bakavuga ko barindiriye amaso agahera mu nzira bakaba barindiriye amezi 4 iminsi irenga 120 basaba umukuru wa Sentare ntahinyuzwa kubamenyesha ingingo yafashe kubyo bari bayisavye hadinzamba agateka kawe ntitwashoboye kuronka umuvugizi wa Sentare ntahinyuzwa ngo atange umuco kuco bacyaratumye ugo rubanza iyo Sentare iteba gushikiriza ingingo yafashe kuvyasabwe n'ababuranyi
gateka abasirikare rero bafunzwe ukareko karahonyangwa nkuko bivugwa n'umushingwa manza Janvier Bigirimana sigura ko mu bisanzwe urubanza ruri umwerero rutarenza amezi abiri rutarasomwa Janvier Bigirimana saba Sentare na inyutwa kwikubita gashi igakura ubwo rubanza mu nzira kandi igaca urubanza ataho ihengamiye tutega amatwi Janvier Bigirimana akaba ari umushingwa manza
mu mategeko agenga ibyo guca imanza urubanza kenshi rugiye mu mwiherero rwategerezwa gucibwa mu mezi abiri ariko rero icyo kingo kirenganyama kandi ntihabe hariho imbuzumvikana zashyirijwe ababuranyi ku bijyanye n'igituma urubanza kumure rutasomwe haba ariko arahonyangwa amategeko kandi ibyo bikozwe rero na Sentare kuri izindi Sentare ntahinyuzwa umuntu aca yibaza ati iyo Sentare none iriko itanga akarorero akahe kuyandi masentare iyo Sentare yituwe kuva 2018 bisigura yuko Sentare ntahinyuzwa imaze imyaka 4 yose ryamanye ugo rubanza bisigura yuko hariho akarenganyo kayo karakogwa mu bijanye n'ingene ubutungane bwatezwa gukora kuko ubutungane iyo bwatevye ku bw'icyo bivuze umuntu acacani yafunzwe na cacani iyo haba hari abaye mu amahinyu mu kungena imanza zagiye ziracibwa nk'uko twabibonye murazi yuko abo basirikare bahohotewe bakemera ibintu kumbure batakoze kwe guhohoterwa za Sentare n'izibikorere ko uno munsi rero turabona yuko iyo Sentare ntahinyuzwa mu gisata cya gasambura manza ikwiye kwikubita gashi igakosora ibintu byose byakozwe nabi mu rugo rubanza kugira ngo abo basirikare bambikwe izera tugasaba yuko iyo Sentare ntahinyuzwa mu gisata cyayo cya gasambura manza iyo kwikubita gashi urwo rubanza rukava mu nzira rugatera imbere na cyane cyane igasoma neza amategeko ikabona yuko abo basirikare batajya gusema yuko bari bahohotewe ko ivyo bitwa yuko bari bemeye atari ibintu koko bakoze mugabo hakoze amahiri hakoze guhohoterwa kudasanzwe tugasaba yuko iyo Sentare yoheze ikaba akarorero ku yandi masentare mu kubahiriza uburenganzira bw'abantu mu kubahiriza amategeko mu guca urubanza mu biringo byatekajwe n'amategeko
yari Janvier Bigirimana umushingwamanza tumire mate mu kanya tuca tubandanya n'amakuru twabateguriye
inzamba
ngo birateye isoni kubona uno munsi abasirikare b'u Burundi bagenda gukoreshwa nk'abacangero muri Congo na cyane cyane bagiye gufashanya na FDL yakoze ihonyabwoko mu gihugu cy'u Rwanda ibyo binegugwa n'umuhari MAP Burundi buhire ku bwa Liberani bashira kandi umuvugizi wa MAP Burundi buhire ngo iyo ngwano nta nyungu nimwe u Burundi buriko burayironkeramwo Liberani bashira kandi avugira umuhari MAP Burundi buhire
abasirikare b'abarundi mu makungu bari bazwi neza cyane kubera imyifato bifashe mu gihe baje gufasha mu bihugu bitandukanye cyane cyane Somalia kugarukana amahoro n'umutekano. Uno munsi rero kubona abasirikare bari muri Congo kugwana mu ngwano itabaraba kandi mu ntango bakagenda binyegeje ni ibintu bibabaje cyane, na cyane cyane mu gihe benshi bariko baragwa muri iyo ngwano bakanahambwa imiryango yabo itabizi. Uburundi nibutse yuko President Ndayishimiye yaheruka gutwara akarere k'ibyo bihugu bya EAC aho kuja hagati agahanura nkuko imigenzo yacu Burundi abantu bashamiraniye haravamwo umushinga ntakaje hagati. Ndayishimiye yashimye kurungika abacangero abasirikare b'Abarundi kubagira abacangero bakaja kugwana mu ngwano itabaraba. Ivyo rero ni ibintu biteye agahinda bizotuma byashuro ry'u Burundi byashuro ry'abasirikare b'Abarundi ritotekara.
Kubwa liberani bashira kandi abandanya avuga yuko izo ngaruka zabo basirikare barundi kwa muri Congo ari mbi kandi ari nyinshi, na cyane cyane ko u Burundi buriko buratakariza uburyo bwinshi kandi igihugu uno munsi kiri mu bukene ntangere. Ikindi liberani bashira kandi avuga akaba ari uko abasirikare bazofatwa nk'abifatanije kwica abakongomani bo mu bwoko bw'abatutsi. Nyene dusubire twumvirize libera nibashira kandi
icambere coco nuko abasirikare barungitswe mu gihe mu Burundi hari ingorane nyinshi cyane z'ubukene ibintu bikenye byose na cyane cyane igitoro, hanyuma uburyo buku Burundi bufise bukabushira muri iyo ngwano mu kurungika abasirikare n'imbonera kure muri Congo. Hanyuma rero ingaruka mbi nini cyane kandi iteye amakenga izokonona agashusho ku Burundi ni kubona abasirikare b'u Burundi navuze yuko bari bafise agateka mu makungu bagigwa nk'abacangiro bakaca kugwana bakifadikanya n'abakoze ihonyabwoko ry'abatutsi mu Rwanda n'ibintu biteye agahinda cyane gose. Ni ukuvuga yuko yasanamu nziza y'abasirikare b'u Burundi iri kwirataka. Ikindi iyi ngaruka mbi kandi iteye amakenga ningene abasirikare b'u Burundi bifatikanije n'abakoze ihonyabwoko ry'abatutsi mu Rwanda bariko baratoteza abatutsi b'abakongomani n'abanyamurenge. Turabona neza amasanamu yerekana ingene bariko baraturira amazu yabo batutsi b'abakongomani, ingene bica inka zabo, ingene basahura ibintu byabo. Ibyo byose abarundi bizoja kugatwe kabo kubera ari muri Congo, kubera bariko bafatikanya n'interahamwe bafatikanya na wazarendo n'abandi rero basikare mu bindi bihugu bitandukanye nka Afrika y'Umanuko, Tanzania n'ibindi. Ibyo byose bizotuma ishusho ry'u Burundi ryononekara cyane mbere na nishira hamwe ry'ibihugu byo mu buseruko rashobora gusambuka.
Yari liberani bashira kandi umuvugizi w'umuhari MAP Burundi. Mbere gusozera no makuru twabateguriye dukubitire mu kambi y'impunzi z'abarundi hariya Inyarugusu muri Tanzania. Amakenga ni menshi mu mpunzi z'abarundi mu kambi y'Inyarugusu mu gihugu cya Tanzania. Ayo makenga gaturuka ku ngendo zigirwa n'abategetsi bo muri ico gihugu basaba impunzi kwitegurira gutahukanwa kandi zitavyifuza. Uwuserukira impunzi mu gihugu ca Tanzania Malua Arms akaba yari yagendeye kuri wa kabiri izo mpunzi, akaba yari yaje kuraba ingene ibikorwa byo gutahukana impunzi biriko biragenda hamwe n'uko ingingo yo kugara amashure yubahirijwe. Naco gituma abavyeyi b'abana bandikiye ugwete warongoye igisata c'impunzi muri ico gihugu bamubwira impungenge n'ubwoba bafise mu gihe botahukanwa ku nguvu. Edi Claude ni natwe.
Bimwe mu biteye ubwoba n'amakenga izo mpunzi ngo ni ingendo z'urutabana ko zikorwa n'abategetsi ba Tanzania babahimiriza gutaha. Zahawe ikiringo ntarengwa cy'amezi 12 bakavuga ko basigaje amezi 9 gusa. Ibindi bibateye ubwoba ni ugagwa ry'amashure, ibitaro, irandagurwa ry'imirima mu gihe agafashanyo k'ibifungurwa bahabwa na HCR kadakwiye. Umviriza umwe muri izo mpunzi.
Rero tumaze kubona yuko imaze kugenda ko twebe impunzi kandi turereye ku mashure twasinye kwandikicete ubwa mbere tutanga intambamyi tubona zihari ubwa mbere twerekana ubwoba bwo gutahukanwa ku nguvu dufise butavuye ku gushaka ku kwiyumva k'umuntu gutaha ku bushake bwiwe hanyuma kandi bitumwe n'ibyo ubwo bwoba bufise bwerekanwa n'uko hariho ibintu imfashanyo nyinshi ziriko zirugagwa birimwo n'iri ibyo kugara amashure hamwe n'ibitaro hariho kandi gutemagura imirima yadufasha ngaha mu nkambi kuraba ukuntu twoba turabayeho kuko imfungurwa duhabwa zidashobora kudushikana ari nke cyane ibitoki imbogaboga duharage imijuka twari twateye ibyo byose twaberetse twamweretse kandi yuko twahawe amezi 12 yo kwicara ngaha kandi turabwirwa yuko mu mezi 12 twasigaye amezi 9 ko twoba twese twatashe
basaba kudatahukanwa ku nguvu kuko nk'abahunze mu 2015 leta y'u Burundi izoci barengutsa imbere y'ubutungane kuko bagirizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi bwa perezida Petero Nkurunziza
ubwoba cyane cyane twebwe impunzi twahunze 2015 tanye n'inkuru n'amakuru dukura mu gihugu cy'u Burundi yerekana ko abantu bahunze mu 2015 bateye imigumuko mu gihugu kandi bongera bahava gutembagaza ubutegetsi bwariho bw'umuhisi Petero Nkurunziza rero tukabwirwa ko dutegerezwa gutahanwa kugira ngo tujye gucirirwa urubanza hanyuma kandi twaciye dusaba yuko bwa mbere ko tutotahanwa ku nguvu nk'uko icyatanze n'ibyifuza hanyuma turasaba ubwira kabiri yuko bishyitse tukaronswa kandi no kuba tukiri ngaha yuko muri kino gihugu cya Tanzania amakambi y'impunzi indero yobandanya abana bakiga kandi bagahabwa ibibazo nk'uko byahahora ubwira gatatu twasaze yuko iterabwoba dukorerwa na kino gihugu cya Tanzania hamwe n'abakozi bamwe bamwe mu mashyirahamwe ya haseri zohagarara ubwa kane twasaze yuko twebwe natwe uruhande rw'abarundi kwinjizwa mu rutonde rwa resettlementi ku bantu bafise ibibazo bagashobora guhabwa ubufasha cyane cyane abantu usanga bafise ibibazo by'ubuvuzi
tukwibutsa ko ubutegetsi bwa Tanzania butigeze bworohereza izo mpunzi kuva zigishika muri ico gihugu amashirahamwe aharanira agateka k'impunzi akaba atigeze ahengeshanya kwagiriza ico gihugu ko gihonyanga agateka k'impunzi ariko iyo leta ntigeze ihagarika kuzitoteza igisata cyawo nikijejwe impunzi HCR naco kirorera
arakoze Edi Claude nini nazwe ngaduce dusozerera ano makuru twari twabateguriye shimire mwebwe mwese mwaduteza matwi na ubutaha.